Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Nahi datangi biharuro leta y'u Burundi ivuga ko mwimbu wagenze neza mu gihugu muri uwo mwaka. Abahinga bo bavuga ko ari imvugo ya politike. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 23 mukakaro mu 2022 twavuganye kandi n'abarimyi bo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Hari kuwa 15 mukakaro uwu mwaka w'2022 haraheze indwi, aho umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe ibimaze kurangurwa na Evariste Ndayishimiye mu myaka ibiri amaze ku butegetsi. Alain Diomède Nzeyimana yaravuzemwo n'ibijyanye n'uburimyi.
Muribuka yuko nk'igiterwa cy'ibigori cyasahirije cyane aho abene Burundi babirimye, kandi n'ibiciro bikaduga kuko abadandaza bahora bikika mukiza bakabaha amafaranga y'intica ntikize. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arakebura abarimyi kutarira amatama yose mu gusesagura umwimbu, akabasaba kubungabunga mu kubika mu bigega rusangi kugira ngo baze bawikore ko mu gihe bikenewe mu kurangura imigambi yabo.
Uwo mwimbu wo kubika mu bigega bamwe mu barimyi bavuga ko atawuhari. Bagenzi bacu ba Television Renaissance baravuganye n'abarimyi bo mu ntara zitandukanye.
Ku mwaka uheze twashobora kuronka toni 5 kuduga, ariko uwo mwaka nta n'itoni imwe umuntu ashobora kwimbura bivanye n'ibihe bibi twaciyemwo. Kikuru ifumbire umuntu akazaza kuronka umwavu atevye cane igihe cararenze n'ubucegwa twaracewe cane, kuko twagumye turindiriye ngo umwavu ivyo twarimye biracikirigwa duhomboka. Uruhombo twagize ntirugiko rungana
ku bigori harandonka ibiramajana 8 hamukayanza usanga turimba ahantu hatari hanini, narose amajana ane gusa. Ibiharage nibyo ku mpeshi mu bisanzwe dushimikira ko cyane ngaho iwacu mu Kayanza, naho harandonka ibiro 10,200 ariko nimbo ibiro 5,000 gusa. Icyabitumye ahanini ni ishyirahamwe FOMI mu bisanzwe twebwe ngaho iwacu mu Kayanza turariha amahera, tukariha amahera kugira ngo bazoduhe ifumbire yo duteza, ariko iyo fumbire yaratevye twararindiriye je narateze hamwe ndapfa gutera ubu nyisi yaratitu utse kaze mu fumbire noheza ngo uyimbure.
Uko ikirimo cyagenze uno mwaka nubwo ko cyagenze nabi cyane, kandi imbo aho zavuye sahandi hageze mu mezi kanaka turatanga amafaranga ifumbire fomi baza dugatanga inusu. Iyo rero twegereje kurima bakongera bakayiza na hanyuma tukatatuli haya yarasigaye, ariko hageze kuza gutora ya fumbire tirayikena iranga kuyiza na kugiye cemewe n'amategeko, bisa bituma imaze kuza tuyironka insigane hanyuma ikirere naco uraziko kidasezerana tumaze gutera mvura ica ikika n'ingoga ivyo twateye bitarera nk'ibiharage ibigori vyari vyamaze guheka bice biranka kuzuza bice bituma duhomba gutyo.
Faustin Ndikumana wabona ko kuvuga ko umwimbu wagenze neza ari ukubesha. Bimwe mu vy'uwo muhinga mu bijyanye n'ubutunzi yisunga n'ibiharuro byatanzwe n'ibanki nkuru y'igihugu.
Imvura yo kuva ku mwimbu ukwiye ibanza gufatira ku vy'abarundi bakeneye gufungura ku munsi ugaheza rero maze kubona ivyo bikeneye mu vyimburwa byose kanaka kugira bafungure neza gatatu ku munsi bashobore kuronka amakara kwibwa curaba ibikenewe ku mwaka ugacuraba umwimbu wimbuwe ku matoni uravye matoni akenewe niko bimeze. Nta mwimbu uvuga ngo ni urashimi mu kirere ivyo nivyo ukunda. Ica kabiri nuko ni statistike za BRB kuva ryari mu isero z'amazi ziko zirasohoka zumazerekana ku Burundi turi importateur net, nuko ko duhari igihengeri gihari twamutiza kugurira ibintu by'izimbugwa hanze. Ikiraro noho no mu nama ruko kuma yuburimye aheruka yerekana ko igihengeri cyari 30%. Kugira gatatu nuko uravye ibiciro by'ibiribwa ku isoko nyene bingana nyene kuma biduga na system ivyigwa isohora vya inflation by'ibiciro byerekana yuko ibiciro by'ibiribwa ari byo biduza inflation muri rusange. Birenga 10%, ibiharuro 2. Uwo mwimbu uboneka bw'ibiciro bikibwa abahinga mu by'ubutunzi tuzi yuko uko ibintu biduga ibiciro biba bidakwiye ahantu hose biba 2. ubugira kane n'ibivyinzara biguma mu gihugu wo mwimbu gumuvugwa na statistike za berbe ziheruka zerekana yuko 40% y'abarundi usanga ngo bashobora kumara umunsi umwe batari yerekana ko 43% y'abarundi bashobora kumara umunsi bafise imyitwarire kuye kwikundira ico bafungura batazi ko bakiruga.
Kuri mikro y'abagenzi bacu ba radio Inzamba, Faustin Ndikumana asaba ahubwo leta gutorera inyishu ikibazo cy'amatongo no guha ubuhinga bukwiye abakorera mu gisata cy'uburimyi.
Gisata cy'uburimyi cy'Uburundi igifite ingorane nyinshi kuko uravye bwa mbere hoho abavango 90% n'abarimye mugabo ukaraba umwimbu twimbura muri rusangi ni 40% nayo mwimbu mu gihugu ha munsi mbere ugacura abamase bafe barundi hari trosingwane ya masi atageza gutorerwa inyishu 30% barundi usanga atamase bafise amasi ugasanga ari kuyiharizwa n'abantu bamwe bamwe bategetse kugasanga abandi barundi bari kubara amasi barima kubera ikintu caho barima barundi ubufindo cyatangwe kuba ikibazo kubera gitunganijwe nabi hariho ubushobozi bw'abarima professionalisation ubuhinga bafise n'ingene bakurikirana ari mini barumbwire bakurikirana ibya bya virigalisation uravye imiti ibingwara zitera ibitegwa imiti ubushakashatsi buzana imiti hakiri kare usanga biteba nkibona by'ibitungu usanga haca mara umwanya munini yuko leta ica yihuta gutora inyishu hariho usanga ifumbire idakwiye byose bitegeza gutorerwa inyishu ikindi reba karaba yuko ayo ma statistiki bakugurura ibindi bigashobora kuva hanze abantu bamaze kuronka uburyo bishobora kugira ubutunzi bw'igihugu abantu bakaronka uburyo abandi bashobora kuvyinjiza bikagurirwa ku isoko kuko ibihugu byose ibyo bihugu bikomakome byateye imbere bya Iri Maurice bya Singapore suba ko birima byose iwabo kubera ikimwe usanga abantu babayeho neza bafungura neza.
Ibanki ya Afurika y'iterambere BAD ivuga ko mu Burundi hari ingorane ikomeye ijyanye no gufungura, ikavuga ko mu 2021 Uburundi bwari mu bihugu bibiri bya mbere bifise abanyagihugu bashonje kurusha abandi ku isi. Ibanki y'isi nayo ikavuga ko abarundi 2/3 badashobora kuronka imfungurwa zihagije ku munsi. Aha akaba ariho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwese maduteza 2 turabakengurukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba naho kuwa 6 za Imana ibishatse.
Cari kiganiro ku isoko.